Iyi mumva ni radio Ijwi ya Amerika. Mirweneza nchuti, muteza amatwi Ijwi ya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe kuri nogenekerezo rya gatanu ukwezi n'ukwa kane kwa 2017 muri studio 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya.
Murundi kaza gomba gufasha abantu numugira neze kose kwivuga numugira neze imana duhaye
akwifashanya kuko aratabara abantu gose twe nko mukomanga ngo arikagira ibintu bibi twa banyagihugu nitwe twomwiruka ko yoba ari umwasi wacu yoba ari nk'umwicanye yoba ari nk'uguhaye ishyano
aba ni abanyagihugu muri commune ya Mbuye iri mu ntara ya Muramvya basaba ko atawohirahira ngo abakorere kuri Karori nkurikiye wabo batazira fata kaguru muti kubera iki abakura amenyo mu gifuri ku mafaranga atarenga amajana abiri y'amarundi mu ntwaro ntaco bibatwaye yamara mu gisata c'amagara y'abantu bo baragabisha ivyinshi ku ino nkuru ni handi hatu hagataho turi kwa gatatu twafitiye n'ikiganiro c'amagara y'abantu uno musi tugaruka kwibaza mwatubajije. Kimbere y'ivyo vyose ndabemereye mbanze ndabwire muri make ko abasirikare ba leta ya Sudani umanuko bishe abantu bashika kuri 16 kuri no wa mbere ivyo vyavuzwe n'abanyagihugu bari hafi igisagara kiri ku rubibe rwa Sudani umanuko na Uganda abanyagihugu baharugwa amajana baramaze guhunga izo ntureka Santo Dominique Icegeya c'umuvugizi w'igisirikare avuga ko abasirikare bica abantu bafata nk'abasuma Dominique yabwiye Ijwi rya Amerika ejo ko abasirikare batewe bamaze kuronka amakuru avuga ko hari abambuzi bariko bariba kandi ko bishe abanyagihugu. Abajeje intwaro mu seruko bwa Somalia bamenyesha ko bariko bararondera abakozi bane bari mu isekeza ryo gucandaga ingwara y'ubukangwe banyurujwe n'abagwanyi bikekwa ko bahurikiye mu mugwi Al-Shabab. Aba bakozi bompi n'abanyesomalia bikavuga ko banyurujwe ku munsi w'Imana. Colonel Dick Abdi Khalif arongoye igisirikare mu gisagara ca Luk yatangaje ko aba bakozi b'ishami rya ONU gitamagara y'abantu OMS bakuwe mu mazu yabo aho bari basanzwe baba kandi ko bajanywe mu gisagara chakure cyane imbere yuko abakozi banyuruzwa bari bagabishijwe ko bashobora kwicwa umwanya n'umwanya. Uwo muhari wari wakwiragije amakuru avuga ko izo ncancho zirimo umugira wa sida kandi ko zitera kutavyara ariko ayo makuru akaba yarabeshujwe na OMS ivyatumwe bamwe mu bavyeyi badacandagisha abana babo. Muri make ku mugabane wa Afrika kandi ibazo vya politike biherutse kwibonekeza muri Afrika y'Epfo vyaragize ingaruka zikomeye ku buzima bw'igihugu ca Afrika y'Epfo. Ikigo gisanzwe gitanga amanota ku bihugu kuvyerekeye ubutunzi CNP Global catangaje ko ihindugwa rya leta ridashigikiwe na bose n'ihimirizwa ry'uko Perezida Jacob Zuma hariyo tanga imihoho riteragiyongera vyanye icizere c'ico gihugu kubijanye n'ubutunzi kimanuka ku rugero ruri hasi cane. Ico kigo CNP Global catangaje ko ingingo zafashwe na Perezida Jacob Zuma zageramiye cane iterambere ry'ubutunzi bw'igihugu. Kuri no wa kabiri umushikiranganje mushasha jeje kigega Malusi Gigaba yahumurije abanyagihugu avuga ko mu kiringo c'uburongozi bwiwe imigambi ya Afrika y'Epfo izobandanya uko yari itunganijwe. Yatangaje ko ubutunzi bubandanya gukomera, ibidandazwa igihugu gishora hanze bibandanya kwiyongera kandi ko inzego zijejwe iby'ubutunzi mu gihugu zifashe neza cyane. Radio ya Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no mu Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Bashobora kandi kumva kino kiganiro cyacu cyo kimwe n'ibindi biganiro muce kuri rwa kuri internet ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu voa.com na kuri rwa Facebook adresse yacu ni voa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara mukurikirana kuva kwa mbere gushika kwa gatano.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe ikiganiro cacu tugere muri commune ya Mbuye y'intara ya Muramvya hagati mu gihugu c'u Burundi ivugwamwo umugabo azwi ku izina rya Karoli Nkurikiye batazira mfata kaguru amazi imyaka 46 akura amenyo mu gifuri abakugwa amenyo barashima uko bakigwa ndetse hariho nabaza kumwitura baturutse mu ntara zitandukanye z'u Burundi co kime no mu gihugu ibihugu bihana imbibe n'u Burundi nk'u Rwanda Tanzania na Congo abajeje ubuvuzi mu ntara ya Muramvya yemeza ko igiko gwakora kitemewe n'amategeko ni mu gihe abajeje intwaro ku ruhande rwabo amadidane ari abajejwe intwaro ku ruhande rwabo amadidane ari yose kumutuza ngo vyari vyo ariko akamara afite abanyagihugu siko gato umunyamakuru wacu Diane Ndonse akora mu ntara ya Muramvya yishikiye aho Karodi batazira afata kugura akorera maze adutegurira iyi nkuru.
Karoli Nkurikiye ako kazi ko gukura amenyo agakorera ku mutumba wa Buyaga muri komine Mbuye ahasanzwe aba kumuhaniwe imbere y'umuryango w'inzu usohoka nkuja mu kigo yahubatse akantu kameze nk'uburiri bw'imeteri imwe ako ni ku muntu yicarako ariko aramukura maze nawe akamuhagarara inyuma iruhande yiwe haba hari safuriya irimo utwuma akoresha igikorwa nyezina cyo gukurwa iryinyo gitanguye ukugwa arararami ku mutwe awucishije hagati y'amaguru ya Karoli agira mukure gutyo nawe akamurenza ukuguru ku bitugu nyene gukugwa akagufata akakwishimikiza kugira ntatembe mu gihe yobabara aha akaba ari naho havuye itazirano fata ukuguru uyu Karoli Nkurikiye nkuko azibirira abari karakura
asubira ndayagumije kumwe kwa kuguru tegeje abanyita fata ukuguru ntabye Unam.
Abanyagihugu bayaze n'ijwi rya Amerika ribasanze hano bariko barakugwa amenyo barakenguruka iki gikorwa cy'uyu muntu
nta buri akora nkawe mu bisanzwe n'iyo iwacu nta muntu hari bafatika ikika cy'umwana nkuko
ya umwana wawe wari wagerageje kumukuza handi biranga
abaganga bariho ariko wamenya kura ntibayashobora menshi cyane nk'iryo rwanje nashize ku baganga bangahe batanu wa gatatu yamuye onje kuri kirinike yanjye sinabise n'uburyo bugushikaye Mwende izanyenga uya haruye iminota.
Murundi kaza gomba gufasha abantu numugira neze ko twivuga numugira neze Imana duhaye.
Akwifashanya kuko aratabara abantu gose. Twe nko wamukomanga ngo arikagira ibintu bibi. Twabanyagihugu nitwe twomwiruka ko yoba ari umwasi wacu. Yoba ari nk'umwicanye, yoba ari nk'uguhaye ishano.
Aba banyagihugu banamukenguruka cyane kuko atamafaranga basaba. Niyo bayamuhaye ntiyakira yarenga 200. Uyu numwe mu banyagihugu avuga ko yaje kubagarukira ko Nari giginyo riri mu ngwara zisaba amafaranga menshi mu kwivuza
kandi niyo ushoboye kugenda kubaganga bashobye kukwaka amafaranga udashobora kuronka urabona muri ibi bihe turi mu ngwara ziraturenze cyane turamerewe nabi nisabune turayipfu no jo mbere sindo nayivuga turayipfuza mbere woyaje kwimana ni imana mbere yoba yaradutabaye hamara urumva bakwatse 5,000 kuginyo urumva ufite ingorane hari naho ufite abantu babiri mu nzu
uko kutakira amafaranga harabibaza ko yoba koreshwa nivyo bita imyuka mibi cyangwa ubupfumu Karoli wewe asigura ko akorera ku ijambo ry'Imana
je wigihenze akira iyo mahera nka yabaka ni numva ngiye nk'umusenga padiri akavuga ngo ndaba ubuhoho mbere abivuga neza avuga ngo ndaba sigara nyama horo ndaba haya mahoro yanje ari ni yahindura padiri wenyine akavuga ngo ndaba sigara nyama hera ndaba haya mahera yanje nzoca ndayasaba nanje urumva amahera zoba yaje mugo mwenye padiri ataravuga ngo ndaba sigara nyama amahera nanje nzosaba mahoro nkayo padiri avuga bose abapasiteri bose bavuga ngo amahoro kwa patiri ngo amahoro nanje nzosaba amahoro iki abantu ni imana
Karoli Nkurikiye batazira mfata ukuguru atubwira ko yatanguye gukura abana bato akoresheje intoke kugeza hacurisha ibyuma bimeze nk'ibisanzwe bikoreshwa mu buvuzi bwemewe n'amategeko
byavuye nko ku muntu yabagwaje umwana igenyo mutoyi hanyuma rero nkacya ndari mukubura hari ryo nakuza urutoke mu nyuma rero nkabona ntibikunda cyabure naho byokunda nkabona nukononera umwana haraho warifatije urutoke ridafadika ugasanga uri kujyugwara umwana umujyugwara umujya kukinyigishi ugasanga uri kuramwononera ariko ukoresheje icyumo kijana neza ugacyufata ka kinyo ugacyutera urutereraho
none ubuko mubona mu yakuza ivyuma hari ahantu mwavyize
oya imana yinyene niyo yabinyigije kuko imana niyo yabivuze ngo izoduha ububasha ngo nitwayizera ngo turambike ibiganza kubagwaye bakire imana ariki mpubwo bashye yuko nzorambika ibigaza kwa gwaya menyo ba yabo bakazarapaye ndayakura
nta muntu hasubira inyuma ngo avuge ngo vyase ko mu mukuru
oya nta numwe base nta nubyimbigwa nta nukomereka bose biguma bigenda neza cyane mbere ndari mukuyeho atabuka rimwe kabiri gatatu ariko aririra intete kandi zirikana ningene zigumye
iki gikorwa cyo gukura amenyo abandanya gikora no mwijoro kuko avuga ko harabaza kuyikuza nibashikigwe ku murango bikaba ngombwa ko barara barakugwa ariko naha nta mpungengagira zo gushobora kubagirira nabi nubwiyo nzu yiwe itagira umuyaga nkuba tumenyeshe ko imyaka 46 iheze akora iki gikorwa akamaro afitiye abanyagihugu katumye abajeje intwaro bazazanigwa kubijanye no kumutuza muri ibi bikorwa bitemewe n'amategeko umuhanunzi wabura matari w'intara ya Muramvya ajejwe imibano mpawe n'Imana Canesius avuga ko bariko bararaba ingene yokorera mu mavuriro kugira ngo haronkere inyigisho
twaragerageje mu minsi ya mbere kuraba ingene twahagarika ibikorwa vyiwe ariko twahuye n'ingorane kuko abanyagihugu nibo baciye baje mu migumoko tuca turaraba rero ngene tugica hirya no hino twari twashatse yuko agiye kwivuriro yoronka ubuhinga bakamugirira ibyo nokwita guhugura bakamwigisha akamenya ubumenyi burengeye kandi naha bikorera hakaba ahantu hashobora kumenyekana umuntu ahagira ingorane bashobora kurengena bamufashe
ariko urongo intara y'ubuvuzi anakere nahayo avuga ko umuntu nk'uyu atakibanza ashobora kuronka mu buvuzi
kambere twe nuko twosaba yuko yo bihagarika ko bitajanye n'igihe cyanone tugezemo aho amavuriro ari hijya no hino uretse ko bifise ingaruka mbi ku magara y'abenegihugu nta kiciza gishobora kuba kiri inyuma y'ivyo bintu rero uwo muntu twebwe dushobora kuvuga ko twamushigikira ahubwo jewe mvuze mu ijambo rimwe ko tumugwanya kuko ntitworonka ukuntu dusigura cyangwa ngo twemeze yuko twigwanuze kwa muganga dushobora kwemeza yuko iby'ubuvuzi bikorwa n'uwari we wese atavyigeje cyangwa ngo afite impamyabushobozi
eka na Karori nkurikiye batazira mfata ukuguru ubwiwe avuga ko naho bomwemera atova kumuhaniwe kuko icyo kogwa akibangikanije n'utundi dukogwa two muhira
ari dukoresho bamanyene twugukoresha bakanyongereza utwo nari mvise kabandanya gose kuko andiko ndahakorera birashika mu kandi kanyo gasanga ndiko ndabagara gatoke ndiko ndabagarira akawa ndiko ndaturutsa gatungwa mu mwanya rero babantu nkura amenyo bagabanutse
ariko rero ukumutuza muri iki gikogwa ni byoroshe Karori yemeza ko nabamwe mu bajeje intwaro hamwe no mu buvuzi bamwitura akabakura amenyo Karori nkurikiye batazira mfata ukuguru usomye mwikaye yanditsemo abaza kwikuza amenyo biboneka ko yitugwa n'abava mu ntara zitandukanye z'igihugu hamwe no mu bihugu nka Tanzania, Rwanda na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuga kandi ko ku munsi akura abantu barenga ijana mu ntara ya Muramvya Diane Ndonse ijwi rya Amerika
urakoze Diane Ndonse kuri iyo nkuru yawe mushobora rero kusubira kuyumviriza kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com imbere yuko tubahabishasha tubafitiye tubanze tumare inyota y'abakunzi b'ikiganiro iwanyu mu ntara batwandikiye badusaba ko tubasubiramo inkuru ijanye n'ururimi rw'igiha ruvugwa hanini mu ntara zihana imbibe n'igihugu cha Tanzania umunyamakuru wacu Haisa Liliane n'amahoro yishikiye mu ntara ya Cankuzo iri muzigwiriyemo ugo rurimi abaruvuga bakuze bamugira ko rubafasha cyane abana bo yamara bavuze ko ruza kubatobera kuko basanzwe biga indimi zitari nke Haisa Liliane n'amahoro aratangura twumvisha uko ugo rurimi ruvugwa
turahemera ibyo dushoboye uce gucana gandi
nanga abana bange batabonye amaharagi ntibohunira hene
nirazima tubahire cyo bari kugomba kubera ko
abamwumva n'umujyango wabubakanye bariko bayaga mu rurimi rw'igiha ikirimi kivanzemo ikirundi n'igiswahili ahanini kivugwa mu burere buherereye ku mupaka w'u Burundi na Tanzania neza na neza ndabasanze ku mupaka wa Gahumo muri zone Munzenze iri muri komine Mishiha bavuga ko inkomoko z'iki kirimi ari migenderanire ifatiye kuguhana hano ibidandazwa bivuye muri ibi bihugu ko ari bibiri
baheza ngo barye neza
bari yankira hene kujya umushogoro yani tuze kureba
yindi siguro batanga yuko kuvuga igiha no kubera benshi muri bo mu myaka yaheze bahungiye mu gihugu cha Tanzania bivuye ku bihe by'intambara Burundi bwaciyemo uyu mukenyezi yamaze imyaka 14 mu gihugu cha Tanzania yigana ingene yamenye igiha
twagumye mu Burundi mugani twaza turatembera tugenda no mu kijiji cha Tanzania twaragira ingorane twaba tugiye nk'ugusuma kugira twunganire ibyo batugaburira tukabaza nk'ibyo baremye ati aha munaguza ngati hama nabo bakacha bakwishyura ati ati kiringi 100 gucyo ariko intu uri kuragura nyene bakwishura bavuga ntaho baba hanyuma ati koyo koyo re nkuvuga mama baracyankanya ntaho ndewe ni kuhakana
uku kuba basigaye bavuga igiha ntibiborohereza kuva bagarutse mu Burundi bitewe nuko baca binubwa na cane cane iyo bagiye mu burere igiha kitavugwamwo aba bavuga ingene bama batunga urutoke iyo bagize ico bavuga mu batazi igiha
iyo tutashaka kugira ngo ntibamenye ko twigeze guhunga batumenyera ku rurimi awe nk'umwana asotoranye n'ubundi akacavuga ngo ndabivuga baba yani ndabivuga baba bakashavuga ngo wabosabine ngo yango mwebwe ngo murabaha
yanzwebwe twagiye kubuza baratwakiriye rakini mukutwakira barumva yuko ururimi rwamaze kugorama bacabibaza ngo murabarundi nyene canke ati turabarundi kubera twajabutse umupaka tukabana n'abanyamahanga nico gituma ururimi rwagiye ruratera none hanini twashira imbere yani kugamba igiha no kugamba igiswahili ugasanga byose turaterateranya n'ikirundi kimwe kimwe nico gituma bashira imbere kuduhinyura mugabo data turahaye turagorora turavuga ikirundi mugakaracamo kumosoraga kuvuga igiha canke igiswahili
hambavu yabo bakuze n'abana birabagora hageze kuja mwishu na cane cane mu cigwa c'ikirundi ani mu gihe iyi mvugo y'igiha yabo itandukanye no kwindinganizo y'ivyigwa itegekanijwe mu bitabo vy'ikirundi bigiramwo Ejide ndayishimiye n'umunyeshuri wo mu mwaka wa kane na Oscar tuyishime wo mu wa gatanu bavuga ingene bama bayobewe mu cigwa c'ikirundi
nabigisha nabo nyene barage batubwira ikirundi nyene cyakore cyo mu gitabo katunane ugasaga nyene ni kero tusanzwe tuzi mugati kwetu kivugo kundi kokundi ugasaga sikirundi
Musanzwe ari nk'ikirundi cinshi nyene bavuga narwe ntitukimenye icarico. Ko ariko twe twimenyerenye n'igihaco ngaho hakurya. Ndiho ndavuga sa niho ndavaga mu giswahili nivugira n'igiha. Eki ndi minyuka sa ndimo ndavangatiranye ibintu ugasanga bagwaye nk'umugani nawo kaje sanga birakunaniye. Vanye n'ukunge nuvuga. Ni nyandiko wandika nyuka kaje sanga yandikiye igiha. Kandi wabitoye ugasanga bakwimye amanota.
Kubwivyo abavyeyi baragerageza ko amabibutsa abana babo kwitaho kuvuga ikirundi neza na cane cane iyo bari mu ishure. Uyu muvyeyi yavuga ingene afasha abana bi we mu kugorora imvugo yabo y'ikirundi
ahanini abana biwacu kubera bazi ururimi bavukiyemo rw'igiha turagerageza tukabigisha ikirundi kugira ngo abandi bana ntibabinube tuguma nyene tusubiramwo tuvuga ati ze muravuga neza ikirundi ubu turi mu gihugu cy'amavukiro ntitukiri hahandi ati nk'ukuramutse umwigisha mu muramutsa mu kirundi atakumuramutsa mu gitanzania
kubona aba bana batazi ikirundi neza naho ari abarundi ngo nta gitangaje kirimwo narijya benshi mu baba mu turere twegereye umupaka ariko bavuga ko bwo urongoye zone mu nzeze ndarugumiye gusayini asaba abavyeyi n'abarezi gushira ingufu hamwe mu gufasha aba bana kumenya ikirundi neza
aha twebwe turi ku mupaka gusa tuvuga indimi nyinshi haravuga icyo bita igiha cyangwa igihangaza cyangwa ikirundi cyangwa igiswahili ariko abigisha baraheza bakabigorora bukebuke bikajya ku murongo turabivugana nabizi ko bafata nko babasanze abana uko bavuga hama bigisha uko nyine nabo barabizi vrema nawe uvuga ngo urabakarira rwose kubijyanye no kubigisha
no ku ishuri rito yajya amasango riri ku kilometero kimwe y'urubibe rw'igihugu cya Tanzania abarezi baho baremeza ko umwimbo mu ishuri udashemeye kuri abo bana ariko bagerageza gufasha ababaregwa kugira ntibadebukigwe n'ivyigwa
ngo kubw'umwigisha ingwane gusa tugira nabona kibatatu nko mu wa mbere mu wa kabiri mu wa tatatu mu gihe bakura bagenda bahindura kubera usanga yabigishije mu wa mbere
Uru rurimi rw'igiha rukunzwe gukoreshwa mu ntara z'u Burundi zegereye akarere k'Ibuha mu gihugu cya Tanzania izo nazo ni bice vya Cankuzo Ruyigi Rutana na Makamba mu buseruko bw'u Burundi Khaisa Lilian Inamahoro ijwi rya Amerika
Amerika turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara nkuko rero twari twabibasezeraniye ku munsi wa gatatu no munsi turasubira tubishure utubazo dutandukanye twagiye tudahejeje kwishura kubijanye n'ibibazo mwari mufise ku magara yanyu mu kwezi kwa gatatu mwashobye kudushikiriza twasubiye kwikora kuri muganga Pini Birantije asanzwe ari umuganga w'abana arangurira imirimo yiwe mu bitaro by'abasirikare biri mu Kamenge byitwa Hôpital Militaire muganga Pini Birantije turi kumwe ku murongo wa telefone mwa ze gusubira kuduhakanukanya
Ego murakoze.
Aho twatandukanye twariko turavugana ahanini kuvyerekeye ingene abavyeyi bashobora gufasha abana babo mu gihe bagwaye ingwara z'ugucibwamwo. Mwosubira kuducira ku masonga muri make ingene abavyeyi bo kwitwara.
Ingwara yo gucibwamwo ni ingwara ikunda gufata cane cane abana bose ariko yakunda gukarira na cane cane abana bakiri batonya bajya twovuga abantu riso mu rurimi rw'Ifaransa. Hanyuma rero ingene umubyeyi ashobora kwigenza mu gihe afise umwana acibwamwo, icambere yotangura gukora ni uko yo kwihuta cane kumuha amazi kuko ashobora kugira umwumira. Ikindi naco yoca yihutira gukora ni ukumutwara kwa muganga. Hariho hose mu gihugu ivyunyunyu dushobora guha umwana igihe acibwamo kugira ngo ntagire umwumira, bimwe mu gifaransa avamo ni dehydratation.
Ariko mwarabwiye abatwumviriza yuko ayo mazi arinda ko ari amazi asanzwe atavyumunyu n'isukari.
Ego ibyo by'umunyu n'isukari ni ibintu bahora bakoresha kera, ariko ubu dushahimiriza ababyeyi bafise abana bacibwamo yuko bategeza kubaha ibyo by'unyunyu kuko nibyo bipimye neza.
Ego muganga, twibutse yuko bino bibazo turiko turagaruka ko ahanini ari ibibazo twabajijwe n'abanyagihugu bo mu ntara ya Cankuzo, kuko ngo iyo ngwara yo gucibwamo iri muzi basongera abana cane, ngo umuvyeyi none arashobora kwikora ku maberebere yiwe kugira ngo ahagari kuko gucibwamo k'umwana.
Amaberebere isanzwe umwana iyo asanzwe ariko aracibwamo umubyeyi abandanya mwonsa. Uko dusubiye nyuma gatonya, amaberebere ni nka vaccine kuko amaberebere keretse yuko harimo imfungurwa harimo ibintu bishobora gutuma umwana akingirwa. No kuvuga rero umubyeyi ategeza kubandanya yonsa umwana naho ariko aracibwamo,
agafungura uduki dushobora gusanga hagati mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo dushobore guca muri ayo maberebere hama tworohereza umwana.
Nisanzwe hagati mu gihugu barabona mu Burundi haramera, harimo imfungurwa nsanganyangaburo, harimo ntanganguvu, harimo na ndema mubiri, hari ibitoki, hari ibiraya, hari imboga, hari ivyamwa. Mu gihugu cy'u Burundi imvurirwa neza, imfungurwa zirahari, umubyeyi ashobora gufungura kandi itunganijwe neza.
Bego muganga, tukiri ku bibazo vyabajijwe n'abanyagihugu bo mu ntara ya Cankuzo kandi tukivuga ibyo byo konsa umwana, hari abavyeyi bifujije kumenya amabere yabo akarigwa hanini ngo n'ingwara izahe, kuko hariho ngo abashoboye kubona yuko bimwe mu bituma uko gushibwamo kw'abana harimo n'ingwara baba bafise mu mabere, ariko ntibashoboye no gutahura neza izarizo.
Musanzwe hariho ibintu bita ngo nibere mu Burundi, ariko ibyo bintu bita ngo nibere ahanini n'ibintu bivugwa mu ibarabara kwa muganga tutemera. Kubera umwana baravuga ngo aracibwamo ngo kubera ibere, ibintu by'ibere n'ibihuha ababyeyi baza barakura hirya no hino baza barahanahana ngo nuko ngo umubyeyi ngo yagwaye ibere ngo nizo byamutumye acibwamo, ariko si byo. Igituma ahanini umwana hajya acibwamo imicafu aba yafunguye, imicafu ishobora kuba iri mu bifungwa bari karafungura, naye ahandi ibere ry'umufasoni ni byiza cyane, nta ngorane rimwe rishobora gutera umwana aryonse mu gihe mu bisanzwe mama we atagwaye. Mugari iki gihe mama we wagwaye nicyo yashobora gutuma umwana agwara, ariko ibere ritagwaye nta ngorane nimwe zishobora gutuma umwana acibwamo.
Ego nibutse abumvize ijwi rya Amerika kundi kumwe na muganga Pini Birantije, asanzwe ari muganga w'abana akarangurira imirimo yiwe kuri Hopital Militaire bitaro by'abasirikare biri mu Kamenge. Turiko twishura ku bibazo bitandukanye twagiye turabazwa n'abakunzi bacu bari hagati mu gihugu na cane cane abimwaro. Tugarutse ku kibazo c'ukungene umuvyeyi n'umwana bafatana mu vyo konsa, ni gute ngo umuvyeyi akorere isuku amabere yiwe?
Ego ivyo ni ikintu rero ngombwa kuko amabere umubiri nawe uracafura. Imbere y'uko umubyeyi yonsa ategerezwa koza ibere ryiwe neza, kaboneka ko ari ibere risukuye,
akabyogesha agasabune gamuganga canke utuzi gusa
ajyogesha amazi y'akazi yazi.
Nta gasabune arinda arashira
ashoboka.
Yego,
aho bishoboka agasabune naho yogashira ko ni bisanzwe nta ngorane. Ariko rero haraho bidakenerwa kuko ubanza gushaka ko sabune ukaryoza neza iryo bere n'amazi y'akazi yazi, hanyuma uhejeje ukariha umwana akonka. Ingorane yo zikunda kuba ni hariho abavyeyi baheza konsa abana ntaritegure ngo asubire kuryoza agaca aribika uko nyene iryo rero yashobora gushishikwa na twatwara kumwe na kuva twadukobe aho ritangura kuzarira genyera rero igacarijamwe micafu imigaranye umwana aryonse agaca agwara ibere uraryoza mbere yuko uriho umwana ahejeje konka ugaca uryoza neza hanyuma agacarishira mu ifutiye ifata ibere kandi ikarifata neza nibishobore kuzarira tambagira kuko ibere iyo riko riratambagira ritagumye neza riragira utuntu tudukomere hanyuma rero hagaca bituma imigera yinjira
umuvyeyi nawe wo hagati mu gihugu nkumbure adashora kuronka utwo dufumbatira amabere byoroshe naho bigenda gute
ico kibazo kiragoye sinashora kucishura
yo mpfa gushamwa agapira gusa
yo shora kuryoza imbere y'umwosa hanyuma rero akaryoza ahetse ku mwoba
nuko muganga kino kiganiro kandi hambavu y'abari mu ntara twa kandi akaryo k'abantu bahungiye mu bihugu bibanye hariho nk'umunywanyi wacu ari mu ikambi ya Rusenda iri muri Kongo we wakabazo kiwe uko yakabajije yavuze ati umwana wanje afatwa n'ikintu kimeze nk'umusonga kuva kiri muto uyu mwana we ngo afite imyaka 20 ngo gifatira mu maguru mu nyuma kikimukira mu kwaha hamagaca vyimba maguru yiye ngo ashaka kumenya nimba vyo bari uburozi canka ari ngwa risanzwe ivugwa igakira kuko ngo bimaze igihe kinini vyamutanguye ari umwana muto
iyo ntabwo ari ingwara y'uburozi ari ingwara abana bavuka bafite na cyane cyane ikaba irangwa n'ibimenyetso by'ububabare ububabare ushika ku maguru ububabare ugashika ku maboko ububabare bukaza ahantu hose hari amagufa akagira ububabare bumwe budasanzwe hanyuma rero ikindi nacyo kiranga arabyimba ibikonzo akongera akabyimba n'ibirenge hanyuma agahishira
yitwa gutyo iyo ngwara
rero byo kubwira ukamengo akongera akayagayaga nibaza yuko ibyo bintu atari uburozi ahubwo iyo yo kwegera abaganga bakamurabira yuko uyo muntu yo batagwaye yanga ari gukama maraso imwe bita drepanocytose kuko niyifisije bimenyetso byo kubabara amaguru cyangwa nyuma akongera akabyimba
ni ingwara ivugwa igakira rero y'umuntu yituye muganga kuko urumva ngo uwo mwana we yayifashe akiri muto akarageze ku myaka 20 ubwo nti hagira igihe umuvyaka kibaza ati mbegano wanararengeje ikiringo ntegeza kwitura ko muganga canke bimeze gute
mumagabo makenya hari ingwara nyinshi nubwo cyenda bivuga uko zituma umuntu ababara amagufa akabyimba nibaza ko ikuru uyo muvyeyi yo kwegera umuganga akamwiganira neza akamutoma ibipimo hanyuma akamuvura abona neza iyo ngwara
nuko ikiganiro kiracari iwanyu mu ntara akabazo kanyuma nikaje nk'ivyabana mu hambavu yo kuba muganga w'abana mwara nonosoye n'ubundi buganga bundi butandukanye nakabazo twabajije n'umunyeshure ari muri kaminuza y'u Burundi avuga ati ngo indwara yitwa caillot de sang uyigwaye abimenya gute iyo ngwara ni nyabaki mu kirundi umuntu ageranije kuyimenya neza
amaraso aravura akavurira mu mitsi ikintu kiranga nuko ubwa mbere umugwaya yigwaye ahantu haba hari kuvurira na ry'amaraso harababa ikunda cyane cyane gukarira ku maguru hakarungurira kurungurira nuvuga hagomba guhishira hanyuma hakayagayaga akumva ububabare budasanzwe cyane cyane ifata ngaha mu gihimba cy'ukuguru bavuga ngo ni muri mole inyuma y'umurundi niko twabivuga hanyuma rero akagira ububabare igitera cyane cyane iyo ngwara ya kayudofa hariho usanga umuntu yararyamye igihe kirekire akamara umwanya ari mu bitaro aho kabuyereoga akubera amaraso adatembera neza akagaca kaza hariho nabo ushobora gusanga barabazwe tuma ako kabuye gacakaja mu maraso ibyo rero nibyo cyane cyane bituma ako kabuye kaza ingwara ihagaze na cyane cyane kwivura na ry'amaraso
none ga muganga ni ingwara iyo uyitebeje nayo ishobora guhitana abantu canke muri ibanira gushika umusonga
uko iyo ngwara rero ni ingwara twokwita mu ngwara zihutirwa cyane kuvugwa kuvuga zina z'amahirijanse ni kuvuga umuntu abona ibyo bimenyetso byo kubyimba kinyamukuru yo kwihutira ko no kuraba muganga kuko iyo itavuwe harahita itembera ikaja mu mahaha hanyuma rero akabuye kagoma gatembera agashobora kugira na bimwe bavuga ngo ni accident vascular cerebral akagira na paralysis no gupfa agashobora no gupfa
none ga muganga tumwe mutwo umuntu yokora kugira ngo anayirinde n'inkuduki kuko numva umenga harimo n'ibintu byo kwirinda kwicara byo kwirinda kujya mu mwanya muremure hari ico umuntu yokora kugira ngo yirinde yuko arinda arayigwara
biragoye kuvuga ngo uko yo kwirinda cyane cyane ico abantu bamenya nuko nk'iyo mugwaye ari mu bitaro yabazwe ategerezwa gutembera hakirikare bigisho kugaruka nkamara igihe kinini nya agwaye n'ahandi ibintu byo kuyirinda biragoye nibaza ko bidashoboka.
Murakoze cyane gose muganga Pini birantije kuri kano kanya muhayiju rya Amerika. Twibutse ko murangura imirimo yanyu mu bitaro by'abasirikare biri mu Kamenge Hôpital Militaire kandi mukaba muvura abana.
Yego murakoze.
Ijo gya Amerika ni nonga harero duce dusozerera ikiganiro cacu iwanyu mu ntara cuno musi mwakoze mwe mwatwumviriza yakoze Innocent Kimenyi na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane Nahazwe tuzosubira ejo nkaho twatanguriye bimwe mu vyo ndabararikiye ni ibinugwa nugwa kumbuga ngurukana bumenyi ejo tuzogaruka kuri video iri kwiracana cana ko yerekana imbonera kure no rwaruka rwegami umugambwe uri ku butegetsi aho ruririmba ruvuga ko rugiye gutera inda abakeba gucyo bakagwiza imbonera kure. Makuru yacu imbere muraza kumva ingene umugambwe baturukamwo wabiteye ivyatsi.